Ivyo bitigiri bitangwa n'ishyirahamwe Save the Children gisata kijeje indero mu nkambi ya Nduta. Rivuga ko benshi ari abo mu mashuri shingiro babyara bakiri bato bagaca bakika ababyeyi bari bakiri intavyi. Muri bo Save the Children ivuga ko hari abafatwa ku nguvu, abandi bagahendeshwa amafaranga n'abigisha, abantu basanzwe hamwe n'abanyeshuri bagenzi babo. Ikibabaje ni uko abakora icyo cyaha badahanwa bikomeye kugira abandi bafise ingeso nk'izo bigireho. Ku bw'icyo kibazo yagiye Amerika yatembereye mu nkambi ya Nduta, hama rivugana na bamwe mu bahevye amashure kw'ikibazo cyo gutwara inda batifuza. Bavuga ko babayeho mu buzima bubi cyane ku mpamvu zo kubura imfashanyo zikwiye.
Ndiga nyene cyambona menga ndafise inda cyenda heba ku ishure kuranye n'abanyeshure twigana menga baguma baranyinuba ngo ndakuze unabungu n'abana cyangwa batiwe nanjye reka yenda bihebe ko bigenze nk'uko atireka mebe ku ishure ndaheba ku ishure ndagenda ku bitaro barampa mapukatuwe urafisi inda sinaguma ngaho nye ndatuli yangu mangaho ama ndajaru mwana maje kujaru mwana sinarosi mfasha ni kuiye maje kutaru mfasha nye ni kuiye ndaguma ho ndavura nye ni jisi ndisoyu mwana ndavura jisi na masabu naragoye
haloba genza anja maje kutuwa rinda kukubu kene wacha vituma utuwa yandu tifuza harona andi waliko bagenda kubagawo mubintu nyene batagomba kachisanga yaba likuba ahura n'ingorane nyinshi cyane.
Iyo bamaze kwibaruka kenshi nta mfashanyo baronswa kandi ntibaba bagisubiye ku ishure, hanini usanga bareze abana babo gusa. Abandi bavugiye kuri mikro y'ijya Amerika bemeza ko n'abigisha bo ku bwabo baburabuza abigeme bigatuma batwara inda batifuza.
Gatandatu niho ndahora ndiga, hanyuma bivanye n'umwigisha yahora twigisha ukuntu yandondera ndaramwankira gusa yaragomba kudukundana nta mwankira kuko benshi baravuga akagwa bimugera ndamwankiye. Hanyuma tukoze ibibazo kubera ndamwankiye yaca ankata amanota yamara kuntera inda, amaze kuntera inda nca ndahera ishure mu nyuma avamo ariyandikisha arahunguka. Yahungutse kubera abapfane barimo baramurondera yantera iyinda nkiri ku ishure ubu unyene gice ndipfuza ko ndabyaye ndipfuza kusubira ku ishure mbandanye kwiga amashuri nyine ndariko.
Bamwe mu babyeyi bahaye ikiganiro ijya Amerika bemeza ko icyo kibazo kihari kandi giteye agahinda imiryango. Bavuga ko icyo kibazo gituma imfubyi zitera ziyongera uruko bukeye. Basaba leta ya Tanzania hamwe n'amashyirahamwe yabigejwe gufasha cyane abigeme kugira bashobore kugera ku kazoza kabo keza.
Kuri icyo dusaba cyane cyane UN na leta ya Tanzania ni uko twabasa yuko kuba inyigisho habe inyigisho nziza kandi tudatwosa n'amashengero bagatanga inyigisho. Ni ibintu by'akamara maze twavuga mu makambi, ni ibintu by'amavyisubiriza umwanya wose vyama vyabaye ngira macumba ibintu ugasanga ni akamara maze.
Rero ayo mashyirahamwe akwiye kwitaho gusumba akitaho abana bacu kosaba nk'iki kigo cha iarase nacho mu gihe abana bafise ibibazo bakakwirikirana neza bikwiye.
Mu kwezi kwa cumi umwaka uheze leta ya Tanzania yatangaje ko izovanaho intambamyi zose zo kujya mu mashure. Leta yafashe ingingo ko abanyeshuri bose baheba amashure kubera imvo zitandukanye harimo guterwa inda batiteze bazoronka amahirwe yo gusubira mu mashure. Gusa mu nkambi y'impunzi ya Nduta na Nyarugusu biraboneka neza ko benshi mu baterwa inda badafise ubushobozi bwo gusubira ku ishure ku mpamvu z'imfashanyo nke baronswa kuva mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania. James Chovini ku bw'ijwi rya Amerika.